Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri ino saha mukuru no munsi wa kabiri tariki ya 29 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2016. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Kaze mwese.
Aho hantu imodoka ihashitse, hariho abari bashitse, irahagara kugira bororoke, ni naho isanzwe ikata kugira ngo isubire inyuma ibandanye urugendo itwara abandi. Niho rero hari abagizi ba nabi, inkozi z'ibibi zaciye imwe icisha grenade mu idirisha ry'imodokari.
Uwo ni Moise Nkurunziza, icegera cy'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi, avuga ku magrenade abiri yatewe kuri bisi y'abapolisi zigakomeretsa abatari bake. Ni mu kanya gato, kandi turabashikiriza yandi makuru yerekeye abashingamateka bafuswe mu nama nshingamateka y'u Burundi. Mugume ku maradiyo yanyu. Abashingamateka 8 bo mu mugambwe ipronautemewe n'ubutegetsi bafuswe mu nama nshingamateka y'u Burundi. Bagirizwa kuva batowe batigeze bitaba ibikorwa by'inama nshingamateka, kandi ntibanatanga n'imvo zabibatumye. Umwe muri abo bashingamateka, Tassien Sibomana, avuga ko iyo ngingo bari bayiteze kandi ko baticuza, kuko ngo banse kuja mu nzego zihonyanga amasezerano y'Arusha. Inkuru ya Eloge Buri Kaneza.
Iyo ngingo iherutse gusohorwa na sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi ivuga ko abo bashingamateka batagifise uburenganzira bwo guserukira abanyagihugu. Iyo sentare yisunga ingingo zibiri nyamukuru. Iya mbere ni 156 y'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi ivuga ko umushingamateka cyangwa umukenguzi amateka atakaza ikibanza ciwe mu gihe yitavye Imana, atanze imihoho cyangwa naho asize cya kane cy'ibikorwa by'inama nshingamateka mu kiringo cy'amezi atatu, session ordinaire mu Gifaransa. Ingingo ya kabiri yisunzwe na sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro ni 114 yo mu itegeko rigenga amatora ryo mu mwaka w'2014. Nayo nyene ivuga nk'iya mbere, ikongera ko kw'ibiro by'inama nshingamateka bimaze kubona ko umushingamateka amaze gukwiza iyo misa titaba amanama, bifise uburenganzira bwo kwitura sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro kugira ngo asubirizwe. Iyo ngingo nyene imenyesha ko uwo mushingamateka aca asubirizwa buno nyene sentare ntayinyuzwa iso icegeranyo cyayo. Abashingamateka begwa n'iyo ngingo harimo babiri bahoze ari vyegera vya mbere vy'umukuru w'igihugu ku ntwaro ya President Nkurunziza, nabo ni Bernard Busokoza na Yves Sahinguvu. Tassien Sibomana, umwe mu berekewe n'iyo ngingo, yabwiye Ijwi rya Amerika ku iyi ngingo bari bayiteze.
Iyo ngingo twebwe ntiyadutangaje kuko twari tuyiteze. Baravye uko amategeko yanditse naho bahonyanze aya mbere mu kugira baje muri ayo matora. Nivyo mu gihe umushingamateka kwije ibisibo icakane c'ibisibo muri session ordinaire muri zijya nama zimara amezi atatu atamvo yashikirije baramusubiriza ayo mategeko ariho. Mugabo rero nsimbije abadusubirije nibaza ko batemewe n'amategeko, nicyo gituma batadutangaje kuko inzego zitemewe n'amategeko iyo ziriko zirakuramo abashanke bariya urumva bamaze kuja muri iyo ntumbero nta kibazo twe tubibonamo. Twafashe ingingo yo kutaja mu nama nshingamateka twavyihweje, twavyumviriye, tuzi ayo mategeko yose. Murazi yuko aya matora tutayemeye, kandi ibica bikurikira nuko n'inzego zayavuyemo tutazemera. Urumva ntitware kuzijamo rero. Sentare ishinzwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro akaba ari yafashe iya mbere mu kurihonyanga. Ivyo yofata vyose ntagitangaza, hari tuzi yuko bazodusubiriza.
Naho abashingamateka bavuga ko batatangajwe n'ingingo ya sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro, harabibaza ko bahemukiye abanyagihugu babizeye bakabaha amajwi. Umudasigana Sibomana yishura ko ivyo bakoze bavyumvikanye ko na bene kubizigira.
Iyo amatora atunganywa hisuze amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa nshingiro, ntawe uzi ko sendede tidibikira mu gihugu. Twibaza ko abadutoye ahubwo ari bo badusavye ko tutinjira muri izo nzego. Nicyo twubahirije. Kuko ibi byafashwe n'inzego z'umugambwe arizo ziserukira abo barundi bose, baba batowe, abari bashitswe ku mariste n'abatariko. Twebwe rero gushika ubu turibaza yuko turi kumwe n'abadasigana bacu, eka mbere n'abatari bakiwe muri mizero. Ko tutabaserukiye ubiravye gutyo hari uwo hava ashacho bakibaza ngo nivyo mbeye tubaserukira tukafasha CNDD-FDD guhonyanga amasezerano ya Arusha kandi ariyo turiko turaharanira bagahamba ibwirizwa shingiro dukoma mashi bibaza ko ariho tuba tubafashije ivyo mbere bikunda kuvugwa na CNDD-FDD nyene kugirira abingenye yoronka isiguro iha kujya kutaja mu nzego kwacu abadutoye rero turavyumvikana ko mwashaka mukaja kubaza twibaza yuko gushika ubutwubahirije ingingo twasangi
mu mategeko iyo umushinga amateka kuwe canka fuswe mu nama nshinga amateka ategerezwa gusubirizwa n'undi wo mugambwe wiwe nyene bava mu ntari imwe basangi ubwoko n'igitsina mu matora y'umwaka w'ihumbi 2015 naho runana mizero y'abarundi rwari ruhurikiyemwo umugambwe Prona utemewe n'ubutegetsi na FNL yigenga ya Gaton Rwasa rwari rwavuze ko rutagiye mu matora umugwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora seni warahaye amanota urwo runani usigura ko abanyagihugu bo barutoye mu nama ingamateka urwo runani rwaronse intebe 319 ni za FNL yigenga nayo 11 ni za Iprona itemewe n'ubutegetsi abashinga amateka ba FNL yigenga bose baritavye ibikorwa z'inama nshinga amateka bayobowe na Kizigenza wabo Rwasa abo muri Iprona batatu gusa nibo bemeye kuja mu nama y'amakoraniro mu Kigobe inama nshinga amateka y'u Burundi ikabigizwe n'abashinga amateka 121 ibice 30% bakaba abakenyezi nkuko bitekanijwe nibwirizwa nshingiro ry'u Burundi Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze cyane Eroje uri kaneza ahandi naho umwe mu bagwanyi bishikanye mu ntara ya Rumonge muri komine ya Burambi yarishwe arashwe mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere rishira uwa kabiri mu muryango wiwe bavuga ko yishwe n'urongoye zone basanzwe babamwo ya Maramvya mu gipolisi naho bavuga ko amatohoza yatanguye inkuru ya Fidelite Ishatse
Umubaro ni mwinshi umuryango wa Ndimana Jerome umufaso ni wiwe amenyesha ko umugabo yiciwe mu rugo mu gihe yaratashe ariko arugarurwa igwirembo
umva umufasha waje mwishiye atashe sayine yuguri mwango harakunda ngi kuryambika abana nza numva inkoho iravutse inkoho zibiri zivutse aca giduka hasi ndashobora mba mukubita izindi zase zibiri rero naje kubera ubwoba naciye nca muri saro ndabira mu idirisha mbona ikizi yakirambaraye mu rugo nca mbona rero abantu babiri ndi mu idirisha bari nyuma
Abo bishe Nduwimana Jerome muryango wa Jerome uvuga ko wababonye uyu ni mushikiwe
Abo bantu bari umushefu de zone twa pime hamwe no mupolisi gusa nuko ntazina cyo ariko visage wo gender izi no buno cha kumukwereka kiretse nsanze yoba yanyegeye
haciye akanya Jerome Nduwimana gandaguwe uyu mukuru wa zone Maramvya yaragarutse kuri ugo rugo afise inkoho arekejwe no mupolisi ariko makuru twaronse amenyesha ko muryango wa Jerome Nduwimana batamwemereye kwinjira
hamaze kugwirana abantu benshi niho yacaza azana no nyamupolisi hashavuze zone nawe nyine yarafise inkoho inkoho nta nuzi niyo yayikuye abanke yacasubira inyuma rage
yashitse ngaho afise inkoho uwo muntu atemvye acuramyaho ari kumwe n'umupolisi iyo nkoho ko buroma tarayimuhaye umukuru w'igipolisi ntayimuhe yoyo yarayikuye hehe kandi barariguye none tugomba rero mutubarize chef de zone ugo ruhusha gwo gufgendana inkoho y'ukumara abantu icyabimutumye
Mukuru wa zone Maramvya Ndayisenga Prime ibyo yagirizwa ko ari we yishinduye Imana Jerome arabihakana yamararemanga ko yarafise inkoho akavuga ko yari inkoho y'umupolisi yari mwikonje yemeza ko umupolisi yayisigaranye ari we yimuhaye mufatire
ndahumba bwo ngo si jewe no urumva biri muri yame kwiwabo urumva none ko twari mu rukisakaza nawe kumve hari byo bari bamuzigako
abakubonye muri urya muhano umuntu yafuye bakubonye ufise inkoho
umbere ndaguha umuco iyo nkoho umupolisi yafise inkoho zibiri ubundi yarege guhamaziko acambwira ati batiri inkoho kugene baza kunda sapfumu yirukana
ne wewe uri umutware ukaba ufise inkoho y'umupolisi umva ibintu bisanzwe
uyu urumba gize ati mfatira nuko iri ku imana pana ibintu bikuvuga ati none ko mumenyesha makuru agize ati mfatira inkoho nagiye ntayo nakira
uyu yasanzwe umusivile ku ufise inkoho y'igihugu
none ko ntayirasishije
Jerome Nduwimana ari mu bantu batatu igipolisi cyo mu ntara ya Rumonge kivuga ko bahora mu igwana bishikanye uyu yari yagandaguwe ari bitavye akamo batwe na buramatari y'intara ya Rumonge Juvenal Bigirimana ari kumwe n'urongoye igipolisi mu karere ko mu manuko y'igihugu cy'u Burundi aho bahamagariye ari umigwana kwishikana haraheze indwi
yavuze ati tubahaye iminsi indwi uyu muntu hari kuwa gatanu gushika kuwa gatanu hazaba kuri yindwi tubongeye iminsi ibiri gushika ku munsi wa Mungu badashitse tucura tubirondera ati yo gumba ntibazonanira leta tucura tuva hasi tubarondera Nero niho yatsat.
Jean Nduwimana amakuru twakuye mu muryango wiwe ababanyi akongera kemezwa n'abajeje inkwa n'umutekano avuga ko yishikanye ku munsi wa Pasika nduvuga ko no munsi wa gira gatatu yishikanye. Siwe rabajwe n'ingira umuhungu we yarayishwe kandi yari yishikanye ku neza.
Urabona umuntu yaraje aze yitavye akamo ka leta leta ivuga ngo abantu bataboneka ngo bari kugwana we nawe baca rero bavuze ngo nibaze bafatanye ngo babubake igihugu ngo uzogaruka ntangorane bavuga bati tubahaye uruhushe uruhushe abantu bati iyo minsi ni mike bati mpusha zibiri bategome muri izo mpusha zibiri we ku munsi wa mbere yari yamaze kugaruka kubera taco yiyotse
urowe igipolisi mu ntara ya Rumonge opese andonasie manirakiza amenyesha ko amatohoza kuri urwo rupfu yatanguye nta kanace ngo yemeze ivuga ko umukuru wa zone maramvya ari we yagandaguye Nduwimana Jerome yamara uyarongoye igipolisi mu ntara ya Rumonge amenyesha ko yikeka yuko Jerome yoba yishwe nabo bahanamirwa igwana canke kicwa n'abashaka guca intege abari ko barishikana mu bantu umunani bo muri komine ya Burambi igipolisi kivuga ko bari mu igwana batumuriyo no bamaze kwishikana uyarongoye igipolisi mu ntara ya Rumonge avuga yuko abiri basigaye hamwe n'abandi bazokwishikana ko bazokwegeranizwa ku mugomo kuri ntara ya Rumonge kugira ngo bashobore kubacungera umutekano kubera kubacungera umutekano inzu ku nzu bitoroshe ku mugomo kuri ntara ya Rumonge Fidelite Ishatse y'Ujya Amerika
urakoze cyane Fidelite Ishatse tuve mu bumanuko bw'igihugu tugaruke mu gisagara cha Bujumbura muri komine Gihosha mu Burundi abantu indwi bakomerekejwe na grenade zatewe ku muduga w'igipolisi mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Moise Nkuru Nziza icegera cy'umuvugizi w'igipolisi amubwira uko vyagenze
cambere no bamenyesha n'twokwita ngo ni gitero n'abagizi ba nabi bashoboye aho imodokari itwara abapolisi bisi y'igipolisi yari batahukanye cargeje saa 6 z'umuhingamo yinjiye muri quartier ya Gasenye muri zone Gihosha aho ibarabara ry'ikaburimbi riherera aho hantu imodoka ihashitse hari habari bashitse irahagarara kugira bororoke ni naho isanzwe ikatira kugira ngo isubire inyuma ibandanye urugendo itwara abandi niho rero hari abagizi ba nabi inkozi z'ibibi zaciye imwe icisha grenade mu idirisha ry'imodokari yacha ikorokera indani aho hariyo abapolisi iyi nayo bayiteye mayicisha munsi y'imodokari cya zirasambuka izo grenade zikaba zononye bwa mbere iyo modokari haca harakomereka n'abapolisi batandatu n'umwana umwe hakomeretsera abantu indwi uwo mwana akaba yari umwana yaravanye kwa muganga n'umupolisi ku ivuriro ry'igipolisi abantu indwi rero nibo bakomeretse bane muri bo nibo bababaye bakaba ariko bose gushika ubu bari kwa muganga bariko baravugwa
abantu bateye amagrenade wabafashwe
ntibashoboye gufatwa kuko aho hantu n'ahantu hari abantu benshi hegereye isoko n'ahantu hari bakorera amakinga bakorera amamoto ariko gushika ubu ndiko ndababwira ibino nuko abajeje umutekano harimo n'abajejwe amatohoza bariko barakora uko bashoboye n'ubuhinga bafise kugira ngo iyo migwi y'inkorabara imenyekane yongere ishengezwe imbere y'ubutungane
muri minsi haravugwa ikindi kibazo cy'ubugizi bwa nabi aho umutekano usigaye utosekara mu makarite atigeze agira ya myerekano yo kwiyamiriza ikintu cya gatatu mu gihe mu makarite yagumye ihanganye n'abapolisi muri iki gihe yobitekanye murashaka kuduha insiguro y'ukuntu ibyo bintu byifashe muri iki gihe
suko twabifata kuko kuwa gatandatu mu ijoro ryo kuwa gatandatu haratewe grenade ku Musaga muri zone Musaga ku ibarabara rya mbere suko uvuga rero yuko makarti yatekanye canke yahozemo imyiyerekano ariko twamamyesha yuko iyo migwi ikora ivyo vyaha n'abantu bagenda n'amaguru no kuvuga bisigura ko uno munsi bari ngaha ejo bunguruza bakaje ahandi twebwe nk'ubushikanganje bugeje umutekano tubandanya tubakurikirana hose aho baca kugira ngo bafatwe bongere bahanwe
imirwe ikora ibitero nk'ivyo isa n'iyagwiriye cyane rwose ikintu ka ingingo zikomeye igipolisi canke abajeje umutekano buba bamaze gufata kugira ngo batuze ubwo bwicanyi bw'abayendanse n'inkibi
ntitwovuga ko ari ibintu byananiranye bavuga ko ari ibintu byananiranye n'imigwi iriko itera amagrenade sijya mbere babitangura ariko twamenyesha yuko burya inguvu zarakoze z'abajeje umutekano kuko murazi ko kare bazitera mu hagati mu gisagara ca Bujumbura bakazitera hirya no hino ibyo abajeje umutekano bariko barakora no kubagwanya kandi bagasaba ko n'abenegihugu n'abandi bose bogerageza bakatanga makuru bakamenyesha inzego z'umutekano kugira ngo abo bantu bakora ivyo bateraye ma grenade bafatwe batarayatera batari inkombe.
Mwavuze ko ikibanza cabelemo ico gitero cari kibanza kirimo abantu benshi nta bantu bashora kuba babonye abo bantu bagaheza bagaha makuru abajeje umutekano.
Murabona nta masaha menshi arahaca kugira ngo tumenye ico abajeje amatohoza amaze gushikako mugabo nuko nuko nababwiye inzego zijejwa itohoza ziriko zirakora kugira ngo abo bantu bashobore kumenyekana mbere banafatwe.
Moyize Nkurunziza icegira cyo muvugizi w'ipolisi cyo Burundi murakoze cyane gose ku kanya maduhaye.
Murakoze namwe turabashimiye.
Arakoze cyane Frederic Nkundikije kuri cyo kiganiro yagiranye n'icegera cyo muvugizi w'igipolisi ubuzima bw'abakozi bo mu nzu kubigisha ibijyanye n'indwara ya sida n'ivyo kubahohotera n'ivyo mugenzi wacu Thomas Kamirindi yavuganye n'umutumire wiwe mu kiganiro muri Sanga Le Hotel Ndagijimana.
Sida twasanze abakozi bo mu rugo abo twakoranye ijana ku ijana bose sida bari bayizi ariko ikibazo ntago bari bazi uko yirindwa. Bamwe bakabavuga bati wenda umuntu agushuhuje arwaye ushobora kwandura ku buryo usanga ntago bayifiteho ubumenyi buhagije gusa ariko sida bazi yuko ihari. Icyo rero kikaba ari ikibazo kuri bo kuko mu 2010 twigeze kubapimisha bakiya twapimisha icyo gihe harimo 6% barwaye babana n'ubwandu bwa sida. Kwihohoterwa rero nabwo nicyo kibazo kiza cya mbere bakunda kuvuga ko bahohoterwa mu buryo bunyuranye. Hari abahura n'ihohoterwa rishingiye ku mubiri, rishingiye ku gitsina ndetse n'ihohoterwa rishingiye ku mutima. Ibyo rero akaba ari byo bibazo bakunda kuvuga n'icyerekeranye no gukora akazi kenshi bataruhuka, gukora amasaha menshi n'ibindi byinshi bigiye bibabangamiye bahura nabyo mu kazi.
Birimo no kudahembwa amafaranga ahagije.
Harimo kudahembwa amafaranga ahagije cyangwa se bakamburwa cyangwa se hakaba n'igihe harimo no kwirukanwa cyane cyane hari n'abirukanwa mu masaha y'ijoro. Ibyo bikaba ari ibintu bibangamira ubuzima bwabo.
Juvenal wiriwe neza?
Mahoro turashima.
Ikibazo cyawe?
Mu Burundi ho igihe no kuyangara uboho urabye n'umushahara bakorera bakoma kudara batoda amafoni.
Mu Burundi
bigenda urabye n'amahera bakorera nayo babasabaje mu rume ngo sindi nabo darabe bavugira cyane kuko kenshi barahohoterwa bibabaza.
Mu Burundi urashaka kuvuga yuko abakozi bo mu rugo babasaba amakori?
Yego bari ibintu byadutse babasaba amakori ngo agenda guri karata igugwa w'imire. Umba urabye umushahara baba bakorera ugashukuramo w'imire ifumengo n'ibindi bintu bigoye.
Ye Juvenal urakoze.
Murakoze.
Kuri iki kibazo cy'abarundi ngo baba basaba amakori abakozi bo mu rugo hari Simba koko na ubyandika ati ko mutavuza bo mu Burundi batangishwa amakori ku kwezi hanyuma Bigirimana Pachel aramusubiza ati abarundi murabeshya cyane nta mukozi wo mu nzu utanga ikori. Hanyuma Divin Nikobamye aravuga ati leta ihohotera abakozi koko ibasaba amafaranga. Alo niko bamye? Yego yego. None na uravuga ngo leta isaba amafaranga abakozi bo mu rugo. Nibyo?
Yego, ije ngira ngo namugenzanje ahegeje byo binari yabivuze.
Eh.
Mugawe ngira ngo yabivuze yavuze ko ikori reka genda bise n'ubisigura uko nabyumvise.
Eh.
Nuko ngo bakeneye ku ngo leta ikeneye kubo kumenya abakozi bo mu nzu ngira ngo bakeneye kumenya igitigiri cyabo mugabo ibyo kore babatangisha bavuga ngo ni ikarata biranga akazi bakora. Bagaca babatangisha ukija kuyirondera ubwa mbere uriha amahera 1,800
y'amarundi.
Hanyuma uraje kuyivalidisha buri kwezi uragenda kuri bakagushirira iki kidodo kuko cyafite ko amezi agize umwaka kuko imara izokora kumara umwaka wose. Rero buri kwezi kugira ngo bamenye ko kiri mu gisagara cya Bujumbura ari ugikorera kandi uti naho waba harunguruje ukava mu muhano umwe ukajya mu wundi nabyo nyine babimenye.
Niko bamye iyo ugiye kunguruza iyo karita baguca andi mafaranga?
Yego, amahera 2,200 ni kugira ngo bagushirire ko ako ka iyo kashe ko kuri ako kumba kuko kwezi ugiye kubaridisha
eh
ubwo se urasubira ukariha amahera ibihumbi 200
none subwo
ibihumbi 200
yego
urumva ibihumbi 200 tubishize tubiharuye ku mwaka wose urumva cariha ibihumbi 204 ushaka ko bya 800 urumva bica biba 300 na 200 mugabo gacuzanga mu mahera nawe ahembwa nawe na mahera make cyane ku buryo twasanze harimo ubusuma bo keno byitwa ubusuma canke agahohotero gakabije bose
ubwo ngubwo umukozi wo mu rugo ahembwa ngahe ku kwezi
abo bari hagati 2025 n'2088
niko bamye urakoze
yego cyane murakoze namwe
ndagije imana mu Rwanda ho hari amafaranga basaba abakozi bo mu rugo hari ikarita babaha nko mu Burundi nkuko Juvenal na niko bamye bamaze kubivuga
oya mu Rwanda icyo kintu nta gihari
noneho nibyo bihuza na bya bindi Clado ivuga mu cyegeranyo cyayo cyo mu 2015 ko kumenya ibyo abakozi bo mu rugo umubare wabo babahehe bigoye
biragoye kubera yuko ntago hari habaho ibarura na niba navuga ibarura ryihariye reba abakozi bo mu rugo ngo habe hamenyekana umubare wabo habe hamenyekana aho batuye bishobora kuzabaho ariko ubu ngubu ntago byari byagerwaho
mu byo muharanira se muraharanira yuko tuvuge nko mu Burundi urumva babaha ikarita sinzi niba twahita ikarita y'akazi ariko mu Rwanda nabyo murabiharanira yuko abakozi bo mu rugo bazajya bagira ikarita iranga akazi bakora
icyo twari tutaragikoraho ariko nkuko nyumvishe nacyo numva cyaba ari ikintu cyiza ku buryo niyo karita ihari birumvikana ko yabifite nomero yerekana uyu ni uwa kangahe ku buryo bwaba ari uburyo bw'umwihariko bwabasha gutuma umubare wabo umenyekana icyo nkaba numva kije mu buryo bwiza nacyo cyaba ari ikintu cyiza ku buryo twazagitekereza na leta ikaba yagitekereza ikaba yagikora
Efrem wiriwe
wiriwe
ikibazo cyawe
nagomba ndamubaze konza abakozi bo mu nzu bafatwa nabi hari abakubitwa bakangirirwa nabi bahora baza kubitura cyangwa baje kubitura bahora babafasha iki
ye Efrem urakoze
urakoze namwe
ndagije imana we musubize rero hari abantu bo mu rugo baza kubatura ibibazo byabo
abakozi bo mu rugo natwe bajye batugiraho batubwira nk'ibibazo bahuye nabyo ariko twebwe kubera yuko dukorana n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze no kuvuga ngo ikibazo batugejejeho turakibashyikiriza kandi bagikemura neza igikomeye rero icyo tukangurira abantu bose ni uko buri muntu yagira kumva yuko nawe ari umuntu akumva ko umukozi wo mu rugo nawe ari umuntu nkawe ko nk'uko umuntu akeneye imibereho myiza ko n'umukozi wo mu rugo nawe ari uko bakwiriye kumubanira neza ibyo guhohoterana bikavaho nicyo gikuru naho ubundi ntago kuri ubu ngubu ntago bikigaragara cyane bisa naho byagabanyutse
undi dufite kuri telefone ni Pascal wiriwe
wiriwe
ye ngaho bazi ikibazo cyawe
agomba kubaza ikibazo gendi mu Burundi ubona hari mu Rwanda nagenda bavuze ko hoba hari itegeko nk'ubu mu Burundi baravuga ati umuntu arakwiye gukorera amafaranga nk'aya kugira habeho kuringaniza imishahara mu bakozi bo mu nzu hazoba iryo tegeko rizoshinga kugira ngo nabone bagende ku rugero rumwe banganya imishahara nagomba nsubire nawe ndamubaze ko nka mu Burundi hariho abantu usanga bakorera 400,000 ku kwezi undi akorera senkani mire eske nka mitiweli niyaza bazuhugu gusanga ubusumbasumbane wumva buhari bazokotiza gute ayangana kandi umushahara numva umenga nturiyane kirite cyari icyo nabaza
urashaka kuvuga muri mituweli do sante
tuvuye muri mitiweli wumva bakaronka mitiweli nk'abo bakozi b'umuntu bakabagirira ubu bakabarihira mitiwere nk'umukoresha akabarihira mitiwere amfungizo y'umushahara wo abahemba
ye urakoze cyane
yego namwe murakoze
mpereye kuri aka kerekeranye n'umushahara w'ifatizo mu Rwanda ubu ngubu icyo kintu nta gihari umuntu ahemba umukozi wo mu rugo bitewe n'ubwumvikane bagiranye kubera yuko akazi k'abakozi ko mu rugo kabarirwa mu byo bita travail informel cyangwa se akazi kadakurikije amategeko ibyo bikaba bituma nta mushahara wanditse w'abakozi bo mu rugo hari ariko leta muri iyi minsi ikaba iri kwiga ku itegeko ku buryo uyu mishahara izashyirwaho ikindi navuga kuri icyo ngicyo rero cyo kubakoresha babo niba babishyirira mituwere nabyo biterwa n'ubwumvikane umukozi wo mu rugo yagiranye n'umukoresha we hari umukoresha ujya kwishyurira abana bo mu rugo cyangwa se abagize umuryango n'umukozi wo mu rugo akamushyiramo
akaba n'undi uvuga uti ndaguhemba ku kwezi urahembwa uhembwa amafaranga yawe nta kindi yakoresha uzajya wishyura mituweli. Ibyo byose bikaba biterwa n'ubwumvikane umukozi wo mu rugo aba yaragiranye n'abakorera.
Ariko se nkamwe muba aho ngaho Kimisagara namwe mubona utuntu n'utundi mubona koko abakozi bo mu rugo mubona ari abantu bahabwa agaciro
ga mu gihe cyashize kenshi nk'iyo turebye wasangaga ari abantu badahabwa agaciro urebeye ku mazina bagenda babahimba ku buryo se yafatwa yaba se atakwinjira ugasanga umukozi wo mu rugo ntabasha kwinjira muri saro aragarukira hanze icyo yakaracyakira hanze ahagaze hanze ugasanga ibyo byose ari ibintu bimutesha agaciro. Ariko nanone navuga ngo ibyo ngibyo ntabwo bikorwa n'abantu bose. Usanga nk'uko hari ahandi ubasha kugera ugasanga umukozi wo mu rugo afatwa nk'umwana wo mu rugo ugasanga arahabwa agaciro nk'uko bagaha undi uwo ari we wese mu bagize umuryango. Icyo kintu rero nk'abantu numva umuntu atagifata nk'umwanzuro ahubwo biterwa n'umuryango uko uteye.
Impamvu nari nkubajije icyo kibazo ni ukubera ifoto mwashyize muri icyo cyegeranyo cyanyu mwakoze mu 2009 ifoto y'umwana w'umukobwa bari birukanye biragaragara ko ari umwana rwose w'umukene kandi byitwa ngo yakoreraga amafaranga yambaye udukweto twa kambambiri biragaragara yuko yambaye utwenda yego ntabwo ducitse ariko biragaragara ko ari utwenda tutifashije noneho n'utuntu twe twose yadushyize muri ambalage bigaragara yuko nta kantu kagasanduku cyangwa se kakavarisi afite nicyo gicyo nabibarije. Nk'ibi bintu mukunda kubibona by'abakozi badafatwa neza mbese mu ngo nyinshi ugereranije
uwo mwana ari mu batumye ngira iki gitekerezo cyo gukora ubuvugizi ku bakozi bo mu rugo kuko nibuka ko twahuye hari mu gitondo kare nari naragendaga nzindutse urabona umwana yari afite imyaka 13 duhora mu nzira agenda arira mbonye arira nukuvuga ngo hari n'abandi bari bahuye nawe wenda barikomereza mubonye ngira impuhwe nibwo namusangaga ndamwegera ndamubaza se amakuru ki yarambwira ati na umukozi wo mu rugo aho nakoraga byabaranyirukanye ndamubaza ndamuganiriza ambwira yuko yari imfubyi numva nanjye ankoze ku mutima icyo gihe naramufashe mujyana aho yakoraga ndababaza nti kuki muhemukiye umwana bigeze ahangaha turaganira ndabibumvisha kugeza ubwo babashije kumwishyura amafaranga ye arataha yari abari bamwirukanye batanamwishyuye bivuga ngo icyabaye kuri uwo mwana birashoboka yuko hari n'abandi benshi gishobora kuba kibaho bikaba rero biri mu buvugizi dukora buri munsi ni ukuvuga ngo ubuvugizi dukora ni ugukangurira abantu kugira umutima wa kimuntu. Icyo cyonyine umuntu uwo ari we wese agifitiye umutima wa kimuntu icyo ngicyo ntabwo icyo cyaba gihagije ntabwo ihohoterwa nk'iryo twakongera kuribona. Ariko nk'uko tubizi mu bantu habaho imitima itandukanye ntabwo ibintu bihita bitungana ako kanya ahubwo n'inyigisho nk'uko bigisha aba bakangurira abantu kugira isuku ugasanga ari abantu batagira isuku kandi ari mu nyungu zawo n'ibindi rero ni nk'uko ushobora gusanga hari abadafite imico myiza kandi azi yuko kugira imico myiza nta kintu bisaba azi yuko nta kintu bigurwa. Inyigisho nk'izo rero zigomba guhoraho gahoro gahoro inyigisho zo guhindura imyumvire ntabwo zihindura ako kanya ariko tugenda tubona icyizere cy'uko abantu benshi bamaze guhinduka abakozi bo mu rugo nabo benshi bagenda babyiganirira nk'abo duhugura iyo turi muri ibyo biganiro ugasanga aravuga ati ngewe kwa boss ntacyo nahabuze ngiye kwa boss bamfata nk'umwana mu rugo gahoro gahoro n'inyigisho zihoraho ntabwo ari inyigisho zihita zihindura zitanga umusaruro ako kanya.
Aho rero hari mu kiganiro muri sanga mu kanya gaheze aho ndagije Imana Le Hoteli umuprezida wa ADBF ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu iterambere rirama n'ubuzima bwiza mu miryango bakaba baharanira ubuzima bw'abakozi bo mu nzu bariko baganira ibibazo bahura navyo mu kiganiro cyateramijwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Tubutse ku bindi biganiro byacu n'amakuru mushobora kuyaronka kuri site yacu ya internet ni wezitatu@ radio yacu voa@.com Facebook na Twitter naho nyene niho turi ni VOA radio yacu. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira kuri 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 mu Rwanda naho mutwumvira kuri 104 n'ibice 3 i Kigali. Mwakoze kudutega amatwi ku makuru yo muri aka kanya mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ibiganiro n'amakuru hano ku Radio Ijwi rya Amerika birabandanya murakoze.